Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe rihananira ubwigenge na demokrasi mu makungu Freedom House muri raporo yaryo Freedom in a World 2019 yasohotse mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2019 rimenyesha ko ibibazo byerekeye demokrasi biko byibonekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kugeramira ubwigenge na demokrasi mu bindi bice byo ku isi. Kubw'iyo raporo, naho muri Amerika demokrasi kimeze neza umuntu ayigereranije n'ahandi ku isi, mu myaka 8 irangiye isa n'iyagiye iratakaza agaciro. Muri cyo gihe iyo demokrasi ishobora gutakaza agaciro kurushiriza kube muri iki gihe ishobora gutakaza agaciro kurushiriza kubera kugeramira amategeko, itangazamakuru n'izindi nkingi zayo bitera byiyongera. Ishyirahamwe Freedom House riragabisha ko ibyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane hanze y'imbibi za Amerika, ibyo kubera ibindi bihugu byitegereza ibibera muri Amerika kandi bifatira akarorero ku kugena Amerika yigenza. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Athanase Karayenga, umuhinga mpanuzwa jambo mu byerekeye itangazamakuru mu makungu ari Paris mu Fransa. Twatumiye kandi Bob Rugurika, umenyesha makuru mu gisata cy'amatohoza ari Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi. Batumire, ndabaramukije.
Ndabaramukije Fidel.
Yego. Nashaka ntangurije kuri Athanase Karayenga, iyo raporo ya Freedom House muyibona gute? Allo? Alo? Alo? Bob, uranyumva?
Jenda bumva.
Athanase, nti turamuronka neza ku murongo. Reka duhere kuri wewe, iyo raporo ya Freedom House uyibona gute uyu mwaka?
Raporo ya Freedom House nibaza ko igaragaza ibintu bisanzwe biriko biraba muri nosi yacu, ibintu biriko biraba mu bihugu bitandukanye, na cyane cyane muri ibyo bintu bijyanye na demokrasi, ibyo bintu bijyanye no kwishyira no kwizana kw'abanyagihugu mu bihugu bitandukanye. Murabizi muri kino gihe ku isi ibihugu bitari bike birimo intambara, ahatari intambara hariho aho usanga hari imihari imwe imwe y'abanyagihugu, amashyirahamwe afisi ibyo ariko araharanira cyane cyane mu bijyanye uburenganzira bwabo. Rero muramaze kubibona, si hose amareta cyangwa ibihugu biheza ngo byakirane ugweze bene ibyo bibazo abanyagihugu baba ariko barayitura. Murabizi ahatari hake haravugwa imishyamirano hagati y'abanyagihugu n'abapolisi, haravugwa igandagugwa ry'abanye politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, haravugwa mbere n'intambara murabizi mu bihugu bitandukanye. Rero nibaza ko ino raporo ya y'ishyirahamwe Freedom House ni kumbure ije kugaragaza ibiri ku biraba, ariko kandi byongeye ni kintu kiza cyane kuko ni nk'ugukabura makungu kugira abone ko amakungu ari kajya habi. Ibihugu byinshi biriko bijya habi inzira ya demokrasi, abantu bariko barayihusha. Nibaza rero ko kumbura amareta atandukanye cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu ari ibintu yarakwiye gukorera ko cyane kugira kumbura araba ingene ashobora gusubira guhindura cyangwa gusubiramo politike zayo kugira iyisi muri iyisi ubuzima bw'abanyagihugu bugende bworoha hako bugenda bubangamirwa kubera nyene irihonyangwa rya demokrasi cyangwa uburenganzira bw'abanyagihugu.
Urakoze. Nawe Athanase Karayenga, iyo raporo ya Freedom House uyibona gute?
Jewe uko nayibonye narayisomye mugabo mu by'ukuri sibishasha kuri jewe uko nabibona umuntu aravye mu kahise k'ibihugu mu kahise k'isi hamye hari indwara y'abatwara nogize indwara kuko abatwara kenshi bagomba gutwaza igicuku bagomba kwigumiza ku butegetsi kandi imyaka kijana kandi bagakoresha ingufu bose bagakoresha abasoda babo cyangwa abapolisi kandi bagakoresha amatungo yabo bande amatungo ni ukuvuga ari amatungo ari amashyirahamwe bafite ari amabanki kandi bagakoresha amadini kenshi arakoreshwa kugira ngo abantu bemere hanyuma gishasha kumbure mugara.
Alo, turamutakaje ku murongo Athanase Karayenga. Reka turasubira tumurondere, reka tugaruke kuri Rugurika. Umuntu aravye mu biriko vyibonekeza ubu inzego za demokrasi ziriko zigeramigwa mu bihugu byari bisanzwe bitanga akarorero ku bindi ku isi bihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byinshi ku isi nkuko nabivuze mu gutangura imbere yuko dutangura ikiganiro birabira kuri Amerika, byafatira akarorero kuri Amerika. Murabona ko inyifato ya Leta nkangaha muri Amerika ivugwa ko iri kigeramira intwaro igendera ku mategeko, iriko igeramira abamenyesha makuru ibita ko arabansi b'abanyagihugu kanizindi nzego za demokrasi ziko zigiramirwa, ivyo mubona bizogira ingaruka zimeze gute ku isi?
Nibaza ko nivyo nkuko bivuze mu myaka itari mike urabona igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico gihugu carutura muri kino gihe ku isi bimwe bita la première puissance. Nibaza ko rero ari bisanzwe ko ibihugu byinshi amashyirahamwe menshi kambere n'abanyagihugu bava mu bihugu bitandukanye ni bisanzwe ko bahora bagifata nk'akarorero icyo bita model mu bijyanye n'ivyo byo kubahiriza agateka kazina muntu, mu bijyanye n'ivyo byo kubahiriza intwari bereye ivyo vya demokrasi, mu bijyanye no kubahiriza ukwishyira no kwizana mu byiyumviro umwuga w'ubumenyesha makuru. Rero nibisanzwe kuko kandi abanyamerika noneho bari bafite amahirwe yuko hari ibyirizwa shingiro basinze bubaha bose ari ntabanduka, cyane cyane rero iryo bwirizwa shingiro rikozwe mu ntumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu. Rero icyo nicyo kintu gikomeye ku banyamerika cyahora kibakingira, ariko kandi nitwokwibagira ntawoza ngaho ngo avuge ngo byose ni hororo ngo biratunganye ngo nta kanenge. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye biragaragara ko n'intwaro mbere uretse intwaro no munsi ya Trump byaragaragaye ko mu myaka yahera hari igihe usanga kubera inyungu za Leta cyangwa inyungu z'igihugu nyene cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igihe usanga hariho amategeko ahonyanzwe cyanke uburenganzira bw'abantu ntitubidondagura ubu nibaza ko atari yo ntumbero y'ikiganiro. Ariko murazi bimwe bita bya espionage byose aba izo leta zose za Amerika zibikora ku banyagihugu baho nyene. Muri icyo gihe rero murabizi hariho mbere n'umuntu murabizi yahunze kubera ibyo yari yashyize ahabona bimwe bya WikiLeaks na mabanga akomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo muntu yashyize abona abishyira mu binyamakuru murabizi ko yararondewe kugira afungwe arahunga ubu akaba berani no muhungiro si kuri intwaro ya President Trump gusa igiteye amakenga n'igiteye ubwoba nibaza yuko ari uno muntu no munsi yitwa Donald Trump mu ari na warongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi ugiye kubiraba naho uwo muntu uno munsi giteye ubwoba yaba makungu cyangwa abanyamerika ubwabo ni inyifato yiwe sinoza kuvuga ko ari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ni inyifato y'umukuru w'igihugu uno munsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bigaragara ko n'umuntu afise ibintu bikeyi yubaha n'umuntu avuga iryo yishakiye atarinze kuraba ati mbega bishobora kugira ingaruka mbi za gute murabizi niwe muntu yatanguye gutera igitsure ibimenyesha makuru ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye imbonekarimwe ntaho abantu bari byabibone
yego
musama ibimenyesha makuru byo ku isi yose nta kindi bivuga biriko bivuga inyifato y'uwo mugabo ariwe Donald Trump nibaza rero ko ari bisanzwe ko nk'ibindi bihugu na cyane cyane birimo amareta atacu yubaha amareta atubahiriza agati y'akazina muntu bica bibatera intege bikabatuma bagira bati reka natwe ahubwo tubonereho tubakandamize tubavuze kuvuga mwumvise yuko natagi ihugu rutura abantu bahora bafata nk'akarorero
reka tubandanye yego yego tuze ku yego tuze ku mirongo ya telefone dubise Thomas Thomas irindi zina huri allo Thomas Thomas uratwumva Thomas ntatwumva Eric Eric uri ku murongo uratwumva
yego
irindi zina huri irindi zina nahuri
ni Eric nakakimana ndi Burundi
ufise kibazo canke icyumviro
yekani bundi bwo gwo n'icyumviro ahubwo nta kibazo mfite
yego
icyumviro numva naterera nuko namba biruko Amerika nico cyitege ni cyitegerero cy'isi yose muri rusange asanga rero byaba bitangiriye muri Amerika ibintu nk'ibyo ko ibaragiye bari guye ku isi yose birasabwa ngo Amerika yonyine ubwayo yikubita gashya kuko ubundi bwogo Amerika ndumva si ifite ikibazo hari ikibazo kiri ku muyobozi wayo Donald Trump ahubwo rero Amerika yo ubwayo nihagurukire Donald Trump kugira ngo ibi bintu bitaragirane bitarakwira isi yose kuko ubundi bwogo nababwiye ndi Amerika nicyo cyitegerezo cy'isi yose ibihugu nka byose niyo bitinya niyo byubaha niyo bikurikira rero imaze kuba ariyo yoba imamaze kubura ubwigenge bwa kimwe muntu isi yose yo barakambara ikibara murakoze
murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga twari twa gutakaje ku murongo wa telefone Atanas wagarutse sinzi ko uhera heza cha cyumviye wari kuravuga yego uburo yanyumva
yego neza cyane
wo hera hezi video wari kuravuga kare canke tubandanize kubindi
oya naho tubandanize kubindi mugabo sizaho na bya cyiciye ngeze mugabo bandanize kubindi kumbura
yego nako ndabaza Bob Rugurika ku vyerekeye ingifato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye na demokrasi n'inzego zikingira demokrasi ngaha cyane cyane nk'ugwego rw'abagwitangaza makuru hamwe n'izindi nzego za demokrasi ziriko zivugwa ko ziriko ziragiramirwa ku ntwaro ihari muri iki gihe ingaruka ku isi
yego mugabo ico nariko ndumviza babukurika yariko rashikiriza ariko ikintu kumbura umuntu yoshikiriza akibutsa abantu igihugu ca Amerika ni igihugu nk'ibindi hari ibyiza ikora hari ibibi ikora hari igihe cakoze vyiza caragufashije ubura yakukira byikure mu nzara z'abantu batwaza agacirizo nk'abahise n'abandi ariko ntitwibagire yuko burya Amerika naho ishiri imbere ngo iyo yotubera akarorero ka demokrasi ntitwibagire yuko burya Amerika yatangujwe n'abantu babaje guhonya abantu harabayeho nyabwoko ritaremerwa nari nagatonya abo bahoneje abantu nta na rimwe bigize basaba imbabazi cyangwa bashyira imbere ubutungane. Ikindi cya kabiri twakwibutsa kibi ni uko abanyamerika amerika uko iri yakozwe n'abantu bashaka amatungo menshi kandi barayarose muga ntitwibagiye yuko hari abaja benshi bo muri afurika bari bakenewe kugira ngo amatungo bayatuze. Icyo kintu nacyo nticyacari mu muhogo wabo ntibaragikemura neza rwose. Abirabure bo muri amerika harimo benshi cyane bakiri hasi kubera icyo nyine bafatwa nk'abaja. Ikindi umuntu yakwibutsa ni uko amerika ntitubere akarore ngo tuje nk'aho ngo tuvuge yuko ngo iyo yotubere akarore gusa. Nitwibuke yuko amerika yateye ingwano nyinshi cyane nko muri Vietnam ibyo biriro abantu ntibabyibagira nko muri Iraq barateye ingwano atakimaze n'agatonya yo gusambaguza ibihugu by'abarabu. Rero ntitwoja ngabwo tuvuge yuko ngo abanyamerika ngo botubere akarorero n'ibindi twebwe ahubwo abanyafurika twokwibuka mugabo isiza abanyamerika batubwize hamwe n'abarusiya nibo gusa nibo niwadufashije kugira ngo twikure abakoloni.
Halo, turasubiye kumutakaza ku murongo wa telefone. Reka tuze tugaruke ku mirongo ya telefone ariko batwumviriza. Thomas uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina n'ahuri?
Ndi Thomas ndayishimiye nkaba ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo icyumviro?
Ahanini nagomba kuvuga kuri iki kibazo kijyanye na demokarasi. Sinzi icyo abantu twita demokarasi kuko demokarasi benshi bazi ko ari amatora, ariko burya demokarasi ifatiye ku bintu byinshi. Iyo umuntu adafise ukubaha agateka kazi na muntu, adafise kubahiriza abandi mu byiyumviro byabo, naho yoba yibaza ko yatowe n'abantu benshi, sinibaza yuko tuba turi muri demokarasi, ahubwo tuba turi muri bya bindi byo ko kuraba nyamwishi abenshi icyo bahuriye ko muga ntibarabe icyo bahuriye ko kari ikintu cy'ingirakamaro. Rero kuvuga ngo twofatira akarore kuri amerika, yego turayifatira kwa kubera iby'amatora aribo boba bazanye ibya demokarasi, babaye ba mbere mu kuzana ibya demokarasi. Ariko demokarasi burya siyo mahoro, igikuru ni uko habaho umwumvikano mu batwara n'abatwarwa bagahabwa amahoro. Rero iyo mufatiye ku matora gusa nkunze kubibona no muri ibihugu turimo bya Afurika ndetse n'u Burundi, bakunda kubona ngo demokarasi n'amatora. Amatora ni inkingi imwe muri demokarasi, ariko ntubuhegeje. Iyo mu gihe utubaha abandi, utubahiriza abandi, ubutunzi bw'igihugu buca buba ubw'umuntu umwe cyangwa ubw'umugambi uba watsinze, abandi ugahura nabo guhohoterwa, iyo nibazakiye atabari demokarasi. Ahubwo tuba twagiye mu bintu byo gusahura imitungo kamere yofashije igihugu, ugahura igihugu kitwa ngo cyaragiye mu matora byagenze neza, nta terambere rihari kuko abagiye ku ntwaro ni ukwibaguza no kwidugiriza amazu no kugira ubutunzi bya nino ku mu mahanga. Ibyo bintu n'ukuri nibyo biri ko birica demokarasi. Burya ubusanzwe demokarasi na matora na gateka kazi na muntu na mahoro ni umutekano, ariko iyo bishika ukageraho urengana n'imbibo z'igihugu cyawe ugateza ingorane ikindi gihugu ukakibuza amahoro n'umutekano, sinibaza ko uri muri demokarasi. Uvuga ko uba uri mu kintu no kwita association de guerre, ishyirahamwe ry'intambara mugabo ritari ishyirahamwe ry'amahoro. Intambara gusa ukumva wumva intambara no gusahura amatungo ava muri iyo ntambara, haba aho bimba inzahabu, haba imba ubutare kanaka, ugahura nibyo ushyira imbere wemerewe uteze intambara ikindi gihugu kugira wibe, mugabo ugacugaruka bakavuga ngo bakurabire ko muri demokarasi. Nta demokarasi, iby'amatora ni kimwe. Mugabo mbwira ngo amatora ni demokarasi bihere yaho utubahiriza agateka k'abandi n'agateka k'imbibo z'ibindi bihugu, iyo sinibaza akaba ari demokarasi.
Murakoze. Atanaze icyo cyumviro cya Eric aravuga ko demokarasi kenshi cyane cyane muri Afurika babona ari amatora gusa, habaye amatora biba biheze ntibasubira kugira ikintu na kimwe gishobora guteza imbere ibihugu abanyagihugu, ahubwo baca bategura ayandi matora akurikira. Demokarasi y'ukuri si iyo nkuko ariko arabivuga Eric mu bivuga kwe.
Oya,
Toma Murantunga.
na muterera nuko burya abantu bakoresha amatora kugira bashikire ubutegetsi iyo bama bashaka kwigumiza ku butegetsi nyene bagakoresha ingufu bagakoresha ukwangaza abantu bagakoresha nkuko yabivuze kwiba bagakoresha kwica guhohotera abanyagihugu bagakoresha n'ingufu z'amashyirahamwe baratse barivya abagwizatunga bagakoresha za media mu by'ukuri ntabyo ariko ndavuga ubwa mbere bagakoresha cyane cyane n'igishasha mugabo kirakomeye bagakoresha amadini urabe na Trump arimo akoresha amadini kugira ngo yerekane yuko ngo imana yiwe ariyo nkuru isa byose hanyuma iwacu nicyo kimwe ntabyo no muri Turki nicyo kimwe no mu Burusiya nicyo kimwe ibihugu byinshi biduhendesha amadini no mu bihugu by'abarabu byavuyemo abajihadisti bakoresha amadini kugira ngo bigumize ku butegetsi kugira bakinge imitungo yabo kugira bayegeranye kugira abantu batavuga rumwe bagobomore babice babangaze mu by'ukuri si bishasha ibyo byose mugabo igihambaye nk'uko yabivuze igihambaye demokarasi ni uko abantu bohagaruka bahagwanira uburenganzira bwacu bwose byinshi kandi uburenganzira bwo kwiga uburenganzira bwo gushinga amashyirahamwe y'ukubitunga uburenganzira bwo gutorwa gutora uburenganzira bwo kugira gukingira isi ntituke ni uburenganzira bwinshi duseza kurwanira muga ntidutangazwe n'abantu baca bakoresha indwara y'agacinizo kugira bigumize ku butegetsi si bishasha igishasha nuko navuze ngakare nuko ubu icyo ukoze icyo uguze icyo wanditse itagikwira isi yose itegeko Erdogan wo muri Turki akoresheje mu gukiniza abamenyesha makuru dushatse turimenya ku isi yose rero si bishasha mugabo niduhaguruke turwanire ibyo Erike yavuze ati indwara rusange si amatora gusa indwara rusange no kubana kandi no guteza imbere abantu
n'abanyagihugu
mu mahoro
murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite Reverie uratwumva Reverie
ndabumva na mahoro
amahoro irindi zina aho hamagaye uri
ndi makarere k'ibyatsi
yego ufite ikibazo canke icyumvira uterera
cyacu cyumvira nterera
yego
nagira nterera mvuga kubona Amerika nayo icyubahiriza agateka kazi na muntu kandi ari igihugu gihangange cyo cyo fashe kikaye kana karorero keza muri ibi bihugu bya Afrika ibintu biteye impungenge urumva Trump kubona nawe atubahiriza agateka k'abanyamakuru urumva yuko arimo ararenga kunoze nyakuri demokrasi ya Amerika kandi twari tuzi ko ari igihugu kigize gifite demokrasi igize iteye imbere ariko mubwo kabona Trump ukuntu arimo abifata muri Amerika benshi batuma nabo muri Afrika batuma bagira baca baboneraho ngo na Amerika itwara twaza umukazo ibintu byinshi ugaca usanga n'abategetsi bino muri Afurika ntabwo barimo barubahiriza agateka kazi na muntu ku bw'ibyo babona muri Amerika kandi ugaca ubonanurana nk'ibihugu byacu yuko bihutaza abanyamakuru nko mu Burundi urabona yuko benshi bahunze duhereye nkubo itumire nta bwo rubulika arabizi ikibazo bagize ku maradiyo bagize ukuntu babangaje biruse ko n'ubutegetsi ariko kino nagomba kuvuga ati Imana yonyine niyibwogira iki ikoze kuri ibi bihugu byacu bakagira bikisubira ko gatembera agateka kazi na muntu kandi ntaye kuraje ntuzya ya Bobo Rubulika radio karomo arumuntu harane agateka kazi na muntu mu Burundi nubwo bangaye ariko Imana iriho tuzotaha
Murakoze.
Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kigani muri sanga turiko tuvuga ku vyerekeye demokrasi n'ubwigenge biriko bitera bitituka mu makungu muri raporo y'ishyirahamwe Freedom House yasohoye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2019. Kuri ivyo byo kuvuga ko nka Amerika itanguye inzego zayo za demokrasi zitera zisubira inyuma bigira ingaruka zikomeye ku isi. Turavye nko muri Afrika abategetsi byo muri Afrika bashaka kuguma ku butegetsi nahitwa ko bari bamaze kugira nk'intambwe zikoma komera sanga tunenge turiko twibonekeza dushasha twakumbura tuva kuri iyo nyifato ya Amerika nka Senegal naho ari igihugu bazi ko gifise inzego zikomeye za demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero haravugwa ko mu matora heruka umukuru w'igihugu leta yakoresheje uburyo bwose bwo kugumiza hanze abakandida bakomakomeye bagushobora guhiganwa na Macky Sall haravugwa araterateranwa amajambo ko muri Kenya uhuru Kenya ta ariko ariyumvira guhindura ibwirizwa nshingiro ivyo ntimubona ko ari ibintu biteye agahinda rugurika
ni bintu bibabaje nyene nkuko mubivuze kuko murumva ko demokrasi irabangamiwe ariko rero nukuri abaho ngo cyane cyane ico biva ko numvirije bagenzanje bakarahenga numvirije Toma hamwe na Reverie bavuze neza cyane ariko rero niho nariko ndavuga nti nukuri aba ibintu biri ico biko birava ko ariko kumbure kusa kubishaka ko ni ibintu yoyaje kuko ni binyere twatangure ko yuko demokrasi ku isi irabangamiwe urumva hariho aho usanga ibintu byarabaye hanyuma ugasanga amakungu canke abanyagihugu baho barasenze ntaco babikoze ko ni muri iyo ntumbero yo usanga n'abandi bakuru b'ibihugu bamwe na cyane cyane bakarahenga yavuga usanga ari bakatama n'ikigwa kwiba amatungo y'igihugu ugasanga baramaze gushyira mu buja abanyagihugu babo niho rero baca batahera muri ibi byo gushaka kwigumiza ku butegetsi yabivuze kandi ntimuje kurera ikindi gihugu byita ko ari kimwe mu bihugu bya rutura ibyo bintu bikogwa ni mu Burusiya kandi murazi ingendo y'Uburusiya muri ryashyiramo mpuzamakungu ONU urazi ko Uburusiya nibwo bwama buriko burashyigikira bene izo ngendo aho bubicisha mu byo bita ngo le respect de la souveraineté ngo kubahiriza ubwigenge bw'ibihugu ariko ugasanga byukuri subwigenge bw'ibihugu ugasanga ahubwo nukubahiriza abakuru b'ibihugu bashaka gukandamiza abanyagihugu babo nibaza rero ko ariho hari ikibazo kuko urabona iyo bene ibyo bihugu bya Rusiya Uburusiya Ubushinwa za Venezuela iyo uri kurumva ingene zishigikira bene ibi bihugu nyene biriko bishyira mu buja abanyagihugu babo niho hari impungenge niho je mbona hari ikibazo ariko kandi rero abantu bakaba bari bakwiye kwibaza none ivyo bintu abantu bazobivamwo gute niho hari ikibazo kuko ahandi ho nkuko ubizi jewe sindatwara nta butegetsi bya politiki ndajamo ariko baravuga ko ibintu mengo bica bibayayura mu mutwe abantu bagasaka kwama muri rya ntebe y'ubukuru bw'igihugu kugira bagume basahura baha ubutegetsi abo basatse biba abo basatse bafunga abo basatse rero utusanga arabantu mengo ubwenge bwarayade bagacara basaka kuba muri ubwo buzima imyaka yose naho rero tusanga nk'ibyo umuvuze yuko bamwe batashaka guhindura nk'amabwiriza singiro yababuza ku gutwara imyaka bishakira ugasanga rero bariko bagomba guhindura ayo mabwiriza singiro kugira bagume kuri ubwo butegetsi niho hari kibazo kandi rero ingorane kandi ntiyaraho umuntu umukuru w'igihugu arashobora kubyishakira kubera imigambi myiza afite igihugu nk'akarorero n'ukuri je nta gihugu mvuga mugabo umukuru w'igihugu kanaka arashobora kuvuga ati jewe ndazi imigambi mfise y'ugukorera kino gihugu nkaraba mbere aho ndagikuye nkaraba aho ndagishikanye n'ukuri ntibyongwa nabi hamwe no kwiyongera iyindi myaka cumi kugira by'ukuri ya migambi mfitiye kino gihugu canje ndayikore icyo gihe rero uwo mukuru w'igihugu arabije inama n'ingingo nabo basangiye gutwara yaba iyo migambwe iri mu gihugu yaba amashyirahamwe eka mbere akanabisigurira n'amakungu rimwe biraba ni hamwe rero usanga abanyagihugu ubwabo amareta ubwayo eka mbere na n'imigambwe ibiri mu gihugu ubwayo ni hamwe usanga ije hamwe ikumvikana iti n'ukuri uyu muntu turakwiye kumwongera ikiringo niduhindure ibwirizwa singiro kugira uyu muntu atwari indi myaka 10 atwari indi myaka 2 kuko turabona ibyo ariko arakora bikora inka turabona aho yakwiye igihugu cyacu ibyo rero nabyo abantu bobirabirako kuko sinza kwivanga mu mapolitike y'ibihugu bitandukanye ariko ico niyumvira ibintu bijanye na demokrasi ni ibintu biza byubahiriza ubwambere na mbere imbere y'ukubahiriza umukuru w'igihugu kanaka imbere y'ukugomiza ku butegetsi umukuru w'igihugu kanaka ni ibintu biza bihiteka abanyagihugu bo muri ico gihugu ni ibintu biza bibakura mu buza bibashyira mu iterambere ni ibintu bituma bisununura mu buzima bwabo bwa misi yose mbega abanyagihugu bararonka ubuzi ego canke oya mbega abanyagihugu biraborohera kwivuza ego canke oya mbega abanyagihugu bararonka akazi atankunzi mbega abanyagihugu bari mu bumwe barumvikana ntabwo leta ikandamiza bamwe igahereza abandi mbega bari abanyagihugu banyarucari hariya mu cyaro hariya mu myaba mu misozi bari abanyagihugu ibyabo bitunganijwe gute ubutungane barabufise mbega burabumviriza mbega abajyanye indimo urabona abanyagihugu benshi nko mu bihugu bya Afurika bari mu bintu by'indimo uburimyi n'ubworozi mbega leta irabashyirirayo imitahe na politike bibasununura bituma babaho neza n'ivyo bibazo rero nibaza ahandi ho nibaza ni kibazo nyene uravye ibi bihugu reka ndagwakarero nk'ibi nyene muvuze za Kenya eske by'ukuri abanyagihugu baho baratunganirijwe ugiye kubiraba muri bimwe bita les indicateurs de développement ibiharuro byerekana ingene igihugu gitera imbere igihugu kigo kiratera imbere mu by'akazi mu by'imibano mu by'amagara mu bya politike mu by'ukwishyira no kwizana nibyo byose no kubiraba hanyuma nyimba ari oya ni ukuvuga ko uwo muntu abakwiye gukinjura ego naho ni ukuvuga ko atabije inama n'ingingo nabo banyagihugu biwe nyine atwara n'iriya migambo yose itavuga rumwe n'ubutegetsi bakaraba ingene babitunganya
ego reka tubandanye ego tugaruke ku mirongo ya telefone Louis ari ku murongo Louis uratwumva
ego ndabumva
watubwira irindi zina uhamagaye utumbere
ndabahamagaye n'ingaya ibujumbura mu Burundi
ufise icyumviro ikibazo ubaza abatumire
ikibazo hama nkagira n'icyumviro
yego
ikibazo cya mbere mfise sinzi ko ari ukubera naba ikiganiro ndagikurikiraniye hagati iryo shyirahamwe Freedom House ko ryasohoye ico cyegeranyo rimenyesha ko demokarasi iriko iratosigara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatumire bashobora kutubwira uturoyo dukeya kumva twebwe ariko abarumviriza kugira tubyumve koko kuko nk'ubu dufate nk'uko muri politiki bo batubahiriza ibirenga urumba ntabyo tumenya ariko rona nisi igitekerezo mu nyihanganire nubwo kitajyanye n'ikiganiro ariko kijyanye na radiyo nyine agomba asabe ikiganiro mu mutwe kukitwandikira abantu tudashobora guteresheza audio mu postira muhereza ikiganiro mu kurindira yuko mudasubira kuvugira kuri ubu butaka bw'iwacu kuko ibiganiro turabikena cyane tukaburiye
ne tubiro yego icyo kiga icyo cyimviro nzogishika ndagishikiriza aba shobora kubibafashamwo
yego
murakoze
sawa
yego atanazo mu mwishura Louis kuri ivyo avuze byo gutanga utororero twerekana ko Amerika inzego za demokrasi ziriko ziratosekara
reka jewe mu byukuri si ntabwo bafise bwa Amerika mumbabarije Amerika iracafise uburenganzira bwinshi hariho abantu bari muri rya Congre ubu n'abademokrate kandi mu misi heze bara barepublika gusa bivuga yuko Abanyamerika barashoboye kubogora baratora ukundi kandi kiri nzaco mutoca umuntu aco natoca agira ngo Amerika yaraheze demokrasi yaraheze abanyamerika barafise inzego z'ubutungane zikomeye cyane nubwo zizofasha kandi kwerekana ububisha cyangwa ububi bw'uburyo mugabo ariko aratwara igihugu agicuritse. Ntimubwire ngo Amerika yaraheze, ngo demokarasi yaraheze, ngo ibintu byose byarasubiye inyuma. Oya, ndibaza ko abashingamateka barakora kandi barashe ubushobozi bukomeye. Abantu bashinzwe ubutungane nabone barashize ubukomezi bukomeye, n'abantu bandi basanzwe bagwanira ubwigenge bariho barakomeye. Nitwibaza rero ngo Amerika yaheze, ngo demokarasi yaheze, iriko irateye akoba gatonya mugabo imyaka ibiri burya Trump ari nayo atosora gusohorwa. Ntitugire ubwoba bwinshi rero kuvuga ngo Amerika ngo igiye kudukwekera mu kinogo, ahubwo abanyafurika boba babifashe nk'urwitwazo. Mu by'ukuri usanze ahantu bariko bararya imbwa, noneho waca urya imbwa ngo ni uko ngo abandi bariko barazirya. Ahubwo abanyafurika bafite bo nyine ibintu bokwikubisa gashi, bataze kuraba no hanze, bataze kuraba ngo mbe mu Bushinwa batwara gute, mbe muri Amerika batwara gute, mbe mu Bufaransa batwara gute. Ni twebwe nyine tuteza kwikubita gashi abanyafurika, kuko nk'uko Bob Urwirika yabivuze, gutwara nta kandi kamara gufise atari ukubwira abantu bige neza baronke amajambere, baronke uburenganzira bwo kujabuka bwo kuja mu bindi bihugu, basenga Imana bashatse, nta yandi mademokarasi turondera. Rero kubigira ngo Amerika mu ncamake egwira irafise ibintu duteye kwa koba mugaje nimuce muta Amerika muyitane n'ishigazuzo, iracyafise ingufu nyinshi, iracyafise demokarasi ishoboka, kandi mu myaka ibiri bashobora gutora uwundi muntu ugasanga ibintu birahindutse. Nka kurya ko muri Afurika icyo nohereza ko nibirya by'ibiringo, ni ukuri hari ikindi gihugu mu rukumbi yotanga akarorero, Ubudagi. Ubudagi nta biringo bahanuze mukuru atwara Ubudagi, ashobora kwisoza kabiri gatatu Madame Merkel wagira n'ubwa kane, ariko bica mu nzego nyinshi nk'uko Bob Urwirika yabivuze, byaciye mu kumvikana, kumvikana na Lelende, kumvikana na Parlement Central. Guswaye imyaka myinshi sibyo bibi, sibyo byiza. Mugabo ikibabaje cyo muri Afurika y'iwacu ni uko abantu baca bifatira ubutegetsi nk'uko umenga na kibare kabo, hanyuma cyane cyane bagaca bica, bagaca bomora abantu, bagaca bafata abagore ku ngufu, eka ry'amabi yose Burundi buri. Ibyo nibyo tutorinda kugira ngo turabe ngo muri Amerika, muri Turki, muri Venezuela nta kamaro ko kurindira abandi ngo bazobe beza. Usanze uri kwara ry'imbwa rifare ayirya, reka kuyirya we twara neza. Abarundi bagushimire, Abanyarwanda bagushimire, Abasenegali bagushimire, Abaegypte bagushimire. Turinde ngo nzotoro twara neza ko turaba twara nabi cyangwa twara neza.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga, aho turiko tuvuga kuri raporo y'ishyirahamwe riharanira ubwiyunge na demokarasi ku isi, Freedom House. Muri raporo yaryo Freedom in the World 2019 yasohoye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, rimenyesha ko ibibazo byerekeye demokarasi biko byibonekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kugiramira ubwigenge na demokarasi mu n'ibindi bice byo ku isi. Radio rero Ijwi rya Amerika i Washington DC rirabandanya mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ko vyerekeye demokrasi iriko isubira inyuma mu bice bitandukanye vyo kwisi no mu bihugu vya bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Frederic, uratwumva?
Abumva neza.
Irindi zina huri?
Nitwa Ntirampe Frederic, ndi muri commune Bugendana
mu Burundi. Ego ufise ikibazo icyimviro?
Nicyimviro kiri hamwe n'ikibazo.
Ego.
Ubwa mbere nangura kubaza nti kubera iki ko Amerika ibona yuko ari kwije demokrasi, mugabo urabona iri kwirahungabana kandi mu guhungabana yatanguye guhungabanira mu matora. Ture urabona yuko nubuye urubanza rw'ukuntu Uburusiya bwinjiye mu matora ya Trump ntirurahera. Ni ukuvuga kubisanzwe ubu turi mu kindi gihe, kiri muri cya gihe cya ya demokarasi twari tumenyereye. Hama nkaca mvuga nti kubw'iyo mpamvu rero n'uwo mutumire yarahije kuvuga ati ubu ntibakiri muri ya demokarasi yo mu matora gusa, hamwe n'ibiringo biragoye kuvuga ngo umuntu yokorera kuri demokarasi yo mu ibyo bihugu biba biteye imbere. Kuko murabona byagoranye mu Bufaransa, urabona haguma ya mouvement des gilets jaunes, none ngaho byasubiriye United States, urumva naho biriko biragenda neza nk'uko Obama yabisize canke Bush, siko demokrasi kiri. Muri Belgique murabona sinzi uko bimeze, demokrasi nyine zikoma zihungabana. Gusa nkavuga nti nk'umuntu w'umutegetsi araraba inyungu y'abanyagihugu batwara, hama akaraba icyo abanyagihugu bakeneye ntiyitwararike kuraba inyungu z'abamwegereye. Kuko kenshi ingorane zikunda kuba mw'ibihugu bitaratera imbere, ngira ngo abategetsi benshi bakunda gukora bakoreye ku majambo y'abantu babegereye cyane. Bavuga nti demokrasi yo muri United States iri kwirahungabana, ego kanini ya nta benshi bari bayitanga bariko barayikurikira cyane nka mu bategetsi bo muri Afrika. Urabona ko batari bakiraba ibyo Trump akora, kuko kuva kera urabona yaguma aterana amajambo n'abandi asubira. Demokrasi muri United States yatanguye guhungabana kera. Urabona yuko na hagati y'abirabure n'abazungu batubahana, waguma wumva hariya ngo umwirabure yapfuye byagenze uko. Rero nkavuga nti ikikuru sukuraba ati mwabiriya bihugu demokrasi bayikora gutya, ahubwo uri umuntu w'umutegetsi cyanke uri umuntu urongoye ishyirahamwe yaba irya politike cyanke iritarondera inyungu za politike, uraraba uti icyo nemereye abanyagihugu ndiko ndagikora. Atari uko usanga nyine ari bya bindi bigoye.
Murakoze.
Ego murakoze namwe.
Turabashimiye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yari karavuga Frederico guhungabana kwa demokrasi ibiko byibonekeza hose biherena ngaha muri Amerika. Nashaka mbaze Bob Rugurika, uko guhungabana kwa demokrasi muri ibyo bice bitandukanye byo kwisi uherena ngaha muri Amerika, ubona ibintu bizobandanya kwibonekeza canke ari ibintu bizomara igihe gito ibintu bigasubira mu buryo?
Reka tubande dushime ikintu nabonye muri iyi raporo ya Freedom House y'uno mwaka basohoye. Biragaragara yuko hariho ibihugu bitandukanye mu bice bitandukanye by'isi, hariho aho ubona ko demokrasi iri kirasubira inyuma, hariho aho ubona ko ibyo bihugu biko bitera intambwe inyuma bisubira inyuma mu byo kubahiriza agateka kazira muntu cyangwa demokrasi. Ariko kandi narabonye ko hariho aho berekana ibihugu biriko biratera imbere, hari aho berekana ibihugu ubona ko demokrasi iriko iratera imbere, byahora mu buja byahora mu ntwaro z'umukazo, ariko hariko haraba ihinduka icyo bita changement. Icyo rero nibaza ko ari ikintu cyiza cyo gushima ku kitoducya inkokora, ahubwo cyo dutera intege kikadutera no kwizera. Wari kuravuga rero uti uhereye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaja no mu bindi bihugu, reka je unkundiye mbanze mpere aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko rero n'umwihwezo wanje nshobora no kwihenda aho mfatiye kubyo Frederic avuze ati demokrasi isa n'iyari yatangwe guhungabana mbere no kuva kera. Jewe ingene ndabiraba aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ikintu giteye amakenga utabona neza ko ari demokrasi, utamenya ko ari intwaro ya cami, naho si intwaro ya cami nk'uko bivugwa, ariko n'akantu gato aho ubona ko muri iyo migambwe isanzwe ihora ihiganwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho akabazo. Hari ikibazo aho usanga nko muri uwo mugambo w'abarepubulike murabibona, hari igihe higeze gutwara umukuru w'igihugu George Bush, hanyuma aratwara imyaka yiwe, hanyuma mwarasubiye kubibona, haza ikindi gihe muri uwo mugambwe nyene batanga umuhungu w'uriya mukuru w'igihugu yari yararangije ibiringo byiwe, ariwe George W. Bush, donc umuhungu yiwe ariwe bita George Bush Junior. Nagomba rero ako kantu kukwereka yuko mfatiye ku byo Frederic avuze, umuntu araheza agasigara yumva ati none muri biriya bihugu navyo vya rutura, mbega muri urya mugambo w'abarepublike kubera iki hatwara umukuru w'igihugu se w'umuntu, hanyuma inyuma y'imyaka 38 hakaza umukandida umuhungu wiwe? Ivyo rero n'ukuri ntivyo buragutera utubazo amakenga ku naho tutari muri iyo migambwe presentement, ntituri ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira dushobore kuronka abo tubibaza. Kandi ni mu birabe mu mugambwe nawo w'abademokrate haratwaye umugabo yitwa Bill Clinton, hanyuma ararangiza ikiringo ciwe, mu nyuma mbere haza uwundi. Ejo bundi mu matora aya nyene Trump aheruka gutsinda, haza umukandida yari Hillary Clinton, n'umupfasoni wa wa mukuru w'igihugu yigera gutwara. Rero murumva ko demokrasi muri iyo migambwe je nibaza ko hari hagahazi, sinzi ngene bigenda, ariko hari hagahazi, sinzi ko ariko byateza kugenda, ariko kubwanze hari hagahazi. Rero nshaka kugira kuvuga kupfa, nibaza ko hari igihe rero usanga nk'abanyagihugu aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika deni baza ko hagera igihe bagasegeshwa. Gusegeshwa ni mu Gifaransa kumure bimwe bita kuba desi, kuba gushishwa n'ingene politike y'icyo gihugu iri kiragenda, iri kiratunganywa. Rero nibaza ko Trump yameneye ngaho nyene. Trump ugiye kubaza n'umuntu mu bya politike ntiyarazwi ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump n'umuntu w'umudandaza yari yibereye muri ibyo bintu byo by'uburudandazwa by'amafraude, maranumva bavuga ko hari amadosiye mu butungane yuko yakora za fraude, yari umuntu ahishahisha ibintu mu by'ubutunzi bwiwe. Rero nibaza ko ari aho hari ikibazo, niho Trump yameneye. Murumva yuko Trump yahawe n'ihungabanwa rya demokrasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi rero Trump akaba yaraza, abanyagihugu nibaza ko bari barameze nk'abashishwa bati ubu rero aho byakabereye, reka duhe kuri uyu muntu tutazi yavuye turabe ibyiwe nawe. Rero je nibaza ko Trump ari uko nkundira gatondo arangije, nibaza ko Trump ari aho yatsindiye ayo matora uno munsi, akaba rero kandi nawe akaba arabizi ibyo bintu yuko demokrasi isa n'iyahungabanije muri iriya migambwe, yaba mu bademokrate no mu barepubulike. Nibaza ko nacyo gituma uno munsi mubona Trump atwara, ubona ko yubaha ibintu bike, haba mbere mu by'abademokrate n'iby'abarepublike. Ni nacyo gituma je nibaza ko ari aho. Rero no mu bindi bihugu rero nibaza mwabivuze neza, igihugu yari rutura ku isi musanze kiraba karorero mugenzanje atanatse karayenga yabisiguye neza ati nitware dukwe gufata leta z'u Amerika ngakarorero kuko barafite ibibi byinshi kijya gihugu gikora tutofata nk'akarorero giteze intambara hariya nariya ariko mu gihe icyo gihugu kiba ari rutura igihugu usanga ifaranga ryacu raba n'iryo rikoresha ku isi yose ururimi rwabo hari ibintu byinshi usanga leta z'u Ubumwe za Amerika jensi wansa ku isi nibaza rero ko ari icyo gituma n'abandi bakuru b'ibihugu utuduhugu tumwe tumwe atatu twubaha usanga abo bakuru b'ibihugu bavuga bati ah noneho naje rero reka ntwari imyaka 20 ko mbona no muri leta z'u Ubumwe za Amerika iza demokarasi bavuga ko biko birahungabana aho no kuhagabira nicyo gituma mvuga yuko atawoza ngavuge ngo wibe muri leta z'unze mweza Amerika ngo ntangaruka bigira kuri ibi bihugu rero ndasaba kuvuga yuko ndarangije munkundire ibi bintu bya demokrasi rero ku isi bizogenda birahungabana mu bihugu bitandukanye bivanye n'ingene abanyagihugu baho bazovyifatamo kandi bivanye n'ukungena makungu azokwifata muri bene izo bibazo niho uko hari ibihugu tubona ko demokrasi iri kiratera imbere kubera ko abanyagihugu baho bariko barahaguruka bati oya ntidushobora kuguma mu buja ntidushobora kuguma mu ntwaro duka dusanwe z'akajagari reka tuje mu bya demokrasi
reka tubandanye murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Sabato. Sabato uratwumva?
Yego ndavuga neza rajejwe rya Amerika.
Uhamagaye urihe?
Nitwa koko Sabato Israel ndi mu karere ka Karongi ahantu bitinya gatovu mu Rusenyi ni mu Rwanda no mu ntara y'Iburengerazuba.
Mufise ikibazo icyumvira mu nyarutse?
Ni n'icyumvira ko kirimo n'ikibazo nashaka kuvuga ku bijyanye na demokrasi muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Amerika nkatwe abaturage cyane cyane b'Abanyafurika tuyizi nk'igihugu kirimo demokrasi kandi n'ibindi bihugu bimwe na bimwe niko bigenda bibona igihugu kirimo demokrasi kubera uburyo bagenda babungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye ukabona mu by'ukuri ko ari igihugu cyane cyane kibona uburyo ireme rya demokarasi ndetse n'umutekano mu bindi bihugu kandi ntabwo wajya kubungabunga ikintu mu kindi gihugu cyangwa ukakifuriza mu kindi gihugu kandi wowe utagifite niba ngo niba bashaka demokarasi mu bihugu bitandukanye muri iyi si bivuze ko nabo bayifite ariko njye nashaka kuvuga ku kintu cyantunguye cyane cyane muri demokarasi bavuga ko bafite ariko bakaba barayishe mu gihugu cya Venezuela aho bagiye bafata perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika zafashe perezida watsinze muri Venezuela zimugira icyo ry'imigani mu rwego mpuzamahanga kandi mu by'ukuri byitwa ko ari igihugu gifite demokarasi kijya kwisha demokarasi mu kindi gihugu ngiye niko bibona kandi ni nako bigaragara aho bafashe perezida watowe n'abanyagihugu bamutesha agaciro bavuga ko atari perezida batera umwivu mu bindi bihugu aho ibihugu bimwe byagiye biba ibyanze by'ibindi kubera bipfa Venezuela mu by'ukuri mbona nka perezida Nicolas Maduro wa Venezuela nk'umuperezida watowe n'abanyagihugu ataragombaga guteshwa agaciro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo byaturutse mu by'ukuri akaduruvayo aho bashyigikiye perezida utaratowe nk'uriya Juan Guaido bamugira perezida w'igihugu ataratowe ariko atatowe mu by'ukuri nkabona nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu gifite demokarasi batagombaga kudurumanya demokarasi mu bindi bihugu kandi byitwa ko ari igihugu kindorerwaho cyangwa igihugu kibera ifite ibyo
murakoze
ikintu nashaka kuvuga
muheraheze
byagiye bigaragaza ubyo Trump perezida w'igihangange cyangwa ufite ibitekerezo aho yagirukana abakozi b'ibigo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa abakozi bagenda bagiye bakora cyangwa abakozi bamwe batandukanye imiterere ya perezida Trump kandi mu by'ukuri aragenda bibaho kuba perezida kugira babuganziriza ni ukuvuga amagambo akarishye agasomboroso ku bihugu bitwa ko ari bihugu bibiri
reka heraheza
ibitwaro bihambaye nk'aho ugatangara bitera ubwoba
Sabato heraheza Sabato umwanya uri kuri tujana urakoze umwanya uraheze Sabato 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 ari sabato icyumviro ciwe ndibaza ko yashoboye kugishikiriza ku mwanya uri kutera utujana Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga umuntu yitegereje muri raporo yishyira hamwe rijetwe gukingira abamenyesha makuru CPJ ritangaza ko mu mwaka urangiye 2018 abamenyesha makuru 53 bishwe mu bice bitandukanye byo ku isi si mu bihugu gusa birimwo n'intambara n'ibitarimwe intambara n'ibihugu byari byitwa ko bimaze kugira intambwe muri demokarasi urasanga cyane cyane abamenyesha makuru bari nko mu gisata c'amatohoza harimo nk'ibihugu nka Bulgari harimo Slovakia abamenyesha makuru bari ko bagira amatohoza bishwe ivyo ntimubona ko ari bitigiri byinshi by'abamenyesha makuru tutibagiye na Kashogi muri Arabia Saudite aho havugwa ko amareta kwirikirana n'abamenyesha makuru hanze y'imbiyo z'igihugu n'abanyepolitiki mubivuga ko iki Bob mu majambo make cyane
urakoze nibaza ko ivyo uvuze by'ingene abamenyesha makuru bagandagurwa hirya no hino ku isi ari benshi muri kino gihe muratanze ibitigiri mu mwaka uheze mbere mu agenda nabonye igitigiri cy'abamenyesha makuru 80 boba barishwe mu mwaka wa 2018 ku isi rero nibaza ko ningaruka ni kimwe mu ngaruka mbi z'uko kuntu demokarasi irikiratituka ku isi kubera ko ibimenyesha makuru amaradio abamenyesha makuru bari mu bantu ico no bita les acteurs bari mu bantu ba mbere baza mu guharanira ivyo bintu vya demokrasi mu gufasha abanyagihugu guharanira no kubungabunga demokrasi no kuvuga rero yuko birumvikana yuko demokrasi irikirasubira inyuma irikiratituka bene abo bantu barahura n'ibibazo niko ndavyumva
yego awe Athanase Karayenga mu bivuga ku iki
jewe simbona yuko simbona yuko ari ibintu biteye ubwoba gose uko mu byukuri hari amareta atsotse z'abamenyesha makuru akaroroga kahashi ni Burundi ariko hari n'abamenyesha makuru batsotejwe muri iki gihe cya Gilets Jaunes hari umuntu yigeze kubivuga ugasanga abanyagihugu nibo biyamiriza abamenyesha makuru bakanabamerera nabi bakagoma no kubakubita ivyo birimo ariko igihambaye si icereke igihambaye nuko ari abatwara ara batwagwa ara bamenyesha makuru ngo na bamenyesha makuru kurya ndibera deze bose ndibera deze nuko mvuze ngo bose hari ibimenyesha makuru bikokeza ingwano hari ibimenyesha makuru bishira imbere inyungu z'abatwara bakomeye bakoresha ikenye n'igicugu abo rero ntibasubitsa abamenyesha makuru mu by'ukuri n'abantu bafasha abantu batwara nabi ntibwo cyatuvuga ngo abamenyesha makuru bose n'abamarayika cyangwa ni n'amashetani mugabo harageze ko natwe tuyikubita agasha abamenyesha makuru tukamenya tuti mbega inyungu z'abanyagihugu zikurikirana inyungu z'abanyagihugu dushira imbere n'izihe bitabaye gutyo ari amareta ari abanyagihugu bazodukubita agasha bazodukubita inkoni ahubwo sagashi hanyuma nagomba guhumuriza uwo muntu avuga ati Gilets Jaunes ni mu Bufaransa ni ikintu cyerekana yuko demokarasi igoye oya ahubwo muri Gilets Jaunes usanga ari abanyagihugu bo nyine bigwanira uburenganzira bwo kuronka amajambere imishahara ikwiye kugira ngo ntibicwe n'ubukene kandi ibyo ni ibintu byumvikana rwose ikintu kibi gusa muri Gilets Jaunes n'abantu bihaye kumenagura ibintu atasho bipfana n'ubwo kugwanira ubwo burenganzira bw'abanyagihugu
murakoze
nicyo kibi cyonyine kandi umukuru w'igihugu warabonye ingene yaciye agisha amadama abantu bakagira icyo bashikirije nakarero keza ahubwo
murakoze cyane barabatumire mu kiganiro muri sanga Athanase Karayenga umuhinga mpanuzura jambo mu byerekeye itangazamakuru mu makungu ari Paris mu Bufaransa na Bob Ruguri kumumenyesha makuru wo mu gisata cy'amatohoza ari Brussels mu Bubiligi twako turavuga ku byerekeye demokarasi iriko iratituka mu bice bitandukanye byo ku isi dushimire rero mwemwe mwese mwagize mu ruhara abaduhamagaye bakabaza ibibazo gashikiza ibyumviro na mu makurikiranye iki kiganiro mugira ibihe byiza muwandanya kudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere.
turashimiye mugenzi wacu Fidele Niyongabo aje kudushikiriza kiganiro.